yenererano yo gwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwa amahoro n'umutekano ku barundi bose
gwaruka waba uri mu Burundi canke mu mahanga urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe radio inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe
ni mu kiganiro ndafise ijambo
Sangu kaze mwese muteze amatwi radio inzamba gateka kawe kaze mu kiganiro ndafite ijambo cyo kuri wa gatatu itariki 12 ukwezi kwa kabiri tuza gucije nino ingingerutse gufatirwa abafisa amazu avunja amafaranga mu Burundi ugishikizwa na Francine Kanyange fatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Martin Keringe ndabadashaka
ndafite ijambo
Kwa gatanu itariki 7 ubu kwezi ibanki nkuru y'igihugu yaramenyesheje ko amazu yose yatswe uburenganzira bwo gukora akazi ko kuvunja amafaranga ingingo izoja mu ngiro kuva itariki 15 z'uku kwezi nyene ayo mazu yagirizwa kuba atakurikije amategeko yahawe mu bijyanye no kuvunja amafaranga ibanki nkuru y'igihugu BRB yarongeye imenyesha ko abashaka kuvunja bo kwitura amabanki y'ubudandaji umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu Jean Ciza yarabisiguye imbere y'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere
twe twarabahaye ubuhinga twibaza yuko mu gihe bukora akazi kabo biciye muri ubwo buhinga dushobora kubagenzura tukabacungera tutiriwe turava no mu biro mugabe je twagiye kubona nuko mu bakozi twagiye twarabonye bagiye kugira isuzuma basanze ibikorwa ribindi mu gihe ritegeko rijejwe gucungera agaciro k'ifaranga y'igihugu didakurikijwe murumba namwe iyo abantu birabiye hirya ivyo cyo bikurikira n'acho gituma rero turavye ingere ibintu zari byifashe twashimye ko ubwo burenganzira twahaye ayo mazu tubuyaka dukorane ico gikorwa n'amabanki kuko amabanki arafise ingene akora arafise nakaranga mutima kayo kubyo twizeye yuko ico yego kiri mu mabanki bizogenda neza
Ugwaruka iyo ngingo yafashwe n'ibanki nkuru y'igihugu muivuga kwiki. Icyo kibazo nico muza kwishura ko muri iki kiganiro.
Farao
Ijambo rya mbere turi he Nathan ari mu Burundi arerekana ingene inkingo nkiyo ari yibandanya gutoteza abikorera utwabo
batabwe kuruka ku migambi barikwaga kuri ba nyangoma barikwa abavugizi ba fudibu barikwaga kuri ba tumisi barikwaga ku bantu benshi babagize ngo bakoreke na politiki abo bantu bakinjira barabaheka mu nyuma baca bafata amashyirahamwe yigenga muri kuragwana ngo rwana politiki agirande muri bo bashaka fata bamenyesha makuru ari bumwebwe arabirukanga ko ngo muri ko mukorera ibiki n'umusoshi kubikorera utwabo amawemi jibaruga ino niba kumba kino jihugu bazo jisigari mwogo wanyene cho hivyo nila anahangazi nukuli nitwe twibuka iyo twamye bibuke na huwa gebwawe chewe kinu mbona mwaruka niba reki niba mwona yuko iyo biro de change bariko barafuta bariko barugara niba gende mwogo beberu bwavuga yuko mahera bayavunja ku mahera makeyi anibo bagabuno ibiciro hani munyagihugu wenyene azokwitorera yaza kuvugisha amafaranga yiko kuko umuti w'ukugara sinjo kuko nusome kara mondializasyo bigo baririmba ngo matora mato none ni kuba iki batubarika ngo umunyagihugu azi kuvunja idolari cyangwa azi kuriyondera ahabura ari muzimbuki bagashobora kugugara aho bica byerekana yuko ya demokrasi y'u Rwanda aririmba ni demokrasi teorike zipaze ni demokrasi pratike twaguma tugabije aho bategetsi muri hejuru bashanjira kubera kubikizigenza bamenye neza yuko barabonye ba Pinoshe barabonye Samuel ariko ararira imbere y'abantu yageze ku mukuru w'igihugu bamufasha barobe nawe nyine namenye yuko bijya fatiruriye abandi rutakwibagiye amenye yuko abantu ariko arakorera amakosa nawe ejo bizumuhinduka aya mategeko ariko aratora ejo nawe nyine azomukurikirana
Gael ari muri Afrika yefati iyo ngingo ije kugwiza ubushomeri no kugwiza abarenga amategeko ibanki ya Republika ivuga ko atarasanzwe akurikizwa
iyo ngingo n'ingingo ije guhura ibyahuha mu by'utunzi dusanzwe tuzi ko warumwuga utunze abantu batari bake umwuga wo kuvunja amafaranga y'agaciro abo bantu babe batunzwe n'ibyo muri uno mwanya ntibace baronka ibindi bintu babisubiriza kugira ngo babandanye babaho mu buzima bwabo bwa misi yose rero bashobora babandanye babikora mu binyegero leta rero nayo icihahumbira kuko aya mafaranga azovunjwa hanze mu byo bihugu bibanyi bayajyane mu Rwanda bayajyane muri Congo indi ngingo ije guhungabanya iby'ubutunzi kuko turabiza amafaranga y'agaciro ko yakenerwa mu kujya gukora hanze mu kurangura mu gufata ingendo n'abo bantu nyine bayakeneye bazogira kuyahiga hanze cyangwa bayahinge kuri abo bantu bakoreje ka mwana wa mama ukimenyane n'ibiki ibintu bitari ku mugaragaro urumva ntibitesubira kugira igiciro kizwi rero je nusaba leta nk'ugwaruka kuyokwicarana nabo byeka izo ngingo ikazi subiramo bakaraba icyo bahwa neza ko bose bashira hagati
Karl nawe nyene ari muri Afrika y'Epfo ati iyo ngingira babaje niyo gutuma Uburundi bwiyugarira ko no kubuza abantu bato bato gukora
Nonga South Africa haru machinal haru na bavunje bahagaze mbere no mabara barandetse bagisa nka sare duto ariko barabareka bakakora ibyashura byabo abantu bato bato bakaronka n'ubujye amafaranga naho ari kugira uko ukisha inzira mu bwo bujya tuyugare ubuzo bwo kuvunjishiriza amafaranga ati hakora intuzi za berwe gusa z'amabanki ni kuvuga ahantu iri kurayihendera cyane kuko umuntu azashobora no kujya kuyavunja mu kindi gihugu hama aronka amafaranga yipfunze ari kurayihendera cyane kuko si kuvuga ngo ikibonko aya mafaranga y'agaciro ishobora kuronka ahubwo ni bugurura inzira abanyamitahe ibihugu mpuzamakungu bibandane bikora ibikorwa byabyo bizana amahera y'agaciro bize gukora amabisinesi yabyo mu Burundi hama kugira ngo ya madora y'agaciro verede ibone kuyakira avuye mu banyamahanga bake guhiga ibidandazo cyangwa ibyo gukora amabisinesi mu gihugu cy'u Burundi kuko ariko bagira uko ahubwo nta n'ikintu na kimwe wabaza kubashize ko ziko ariko bategura inzira ariko abavunjaye nabo nabo si bijutu bazogenda bashinge biro de change ngaho muri Uvira bagenda mu Rwanda kukanyara bashinge biro de change hama bimwe baza barabugurira icyo bihugu batuye mu mugabo babandanye umugabo wabo ni kuvuga nta muntu wo muri leta azogenda kujya guhiga umuvunjaye mu gihugu atari cyo ntibyumvikana nazo ariko akorera mu gihugu cyabo bariko batuma bahunga igihugu yandi kandi ikindi cya kabiri bariko bica twe guturi mu mahanga ikindi cya gatatu bariko bica n'imiryango y'abo bantu kuko abo bantu nabo bari batunze no kuvunjira amafaranga bakarunga kumwe bigisha abana babo bakarunga kumwe babeshaho imiryango yabo mugabo na bebe uno munsi tuzi ati twaye itariki zimeze nk'izi amazu muzo mwakwe ko ibyandiko cyangwa mutavyemeye yuka ibi bintu urabona nk'abantu bamaze gupfa bavunja n'abantu batatu leta ni ikubita gashi turayisabye ibyo bintu ntibihagarike nireke ibyashara by'abantu bato bato bakure babiye nk'abandi nta maverebe nayo irindiye amahera azanwe n'umuntu yiyumvira ati jyewe nshaka kugenda kuvunja muri banki cyangwa igwereke hama mu butungane barindira bugura izo nzira abantu bo mina bitaye bazaniye mitaye yabo hanze leta rero nibona aho hantu nirabeshe ati nshatumye amadorari akina abakitorera umuti
tuje muri Tanzania mu ikambi y'impunzi ya Nduta Juvon ati iryo nitotezwa ribandanya rigirirwa abatari mu mugambi uri ku butegetsi
ingingo imwe iza yongera ku zindi ngingo cyangwa se n'igihe kiri mu butegetsi kuko mpapuro batanu ariko barafata ikibazo babandanye kwica no kugira mu mezi abarundi rero mu kigali rero kugaruka ni ntangaza cyane ibintu n'abantu baba bari kubara bikora umwe ko bashaka ko buri munyagihugu wese atuye mu gihugu cy'u Burundi abigezwa kugira mu mategeko ya CNDD-FDD none se abantu bose bumva ko nimba mu Burundi harabayeho demokarasi bamubwirirwa kuba ba CNDD-FDD ubundi ingingo barazubahirije zagiye zibaho ariko nuko hari n'ingingo baza kubashyira ko kugira ngo nyabuna nyabuna bazitangire mu muryango ari kwicara mu muryango n'abana bamutse batoza gukora kugira ngo bashobore kwiyereka bumvise amategeko yo
Jean-Marie ari muri Uganda asaba leta kwama yitwararika inyungu z'abanyagihugu mu ngingo ifata
ingingo ya leta yikugarama bureau de change nkugaruka no yiha isikuru zitatu ubwa mbere nisherekana neza yuko ubutunzi bw'igihugu bugeze hatemba leta idafise ama devize igashirondera uburyo ishobora n'uko duke yitwa abanyagihugu twabonetse dusha mu minwa yayo kugira ngo irabe utwo nayo yocishisha ko nadukeye ubugira kabiri nisherekana neza yuko mu ngingo zifashwa z'igihugu abarongozi bafata batabanza kuraba neza inkurikizi zishobora gushika mu gihe ingingo kanaka zafashwa barabizi neza yuko muri leta ta madevize ariho none bamaze kugara ayo masoko biraheza bikazogenda gute abakeneye ayo mafaranga bazosha bayakura hehe ubugira gatatu nicyerekana ko leta igerageza kumera nk'iyorondera kunguri gushaka ko amafaranga y'igihugu yongira agaciro mugabo akaza kugira agaciro na cy'igihugu gikenye nabyo ibyo ntibishoboka kuko amahera y'igihugu ashobora kugira agaciro ibyo tuma amahera yacu agira agaciro tutabifise nagomba gusaba kugwarwa rw'igihugu ko mu gihe leta hose ifata ingingo ntibaraba inyungu z'abo batware baba bari hejuru ariko buraba inyungu z'abarundi bose muri rusange ubundi bwobwo bazosanga ibihe byose baba bagiye bari gutwara igihugu ibikorwa byose bakoze kwari kwikorera gusa kwari guharanira inyungu zabo atari inyungu z'abarundi bose muri rusange Tuje mu Rwanda Roxane abona ko aho gufata ingingo yo kugara ayo madi yo kuvunja amafaranga hari gushirwa imbere umwumvikano
nje nkugwaruka numva atari ingingo nziza ahubwo numva bari kwicara bakaraba ayo mategeko yashyizweho batakurikije bakayahanirwa ariko ntibugaye burundu ayo mazu kuko afasha benshi yaratunze imiryango myinshi yarafashije abantu benshi nibaze yuko iyo ngingo yo kuyugara atari nziza je nkugwaruka ahubwo umuti mwiza numva bufata no kwicara hamwe aya mategeko bakasubiramwo bakaraba ko impande zose aborohereza kandi abazanira inyungu nibaza ko ico cuba gikuru hako bufata ingingo yo kuyugara nje nkugwaruka numva atari ingingo nziza ahubwo numva bari kwicara bakaraba ayo mategeko yashyizweho batakurikije bakayahanirwa ariko ntibugaye burundu ayo mazu kuko afasha benshi yaratunze imiryango myinshi yarafashije abantu benshi nibaze yuko iyo ngingo yo kuyugara atari nziza je nkugwaruka ahubwo umuti mwiza numva bufata no kwicara hamwe aya mategeko bakasubiramwo bakaraba ko impande zose aborohereza kandi abazanira inyungu nibaze ko ico cuba gikuru hako bufata ingingo yo kuyugara
Noret nawe nyene ari mu Rwanda kubwiwe leta niyumviriye ingaruka ingingo nk'iyo ishobora kugira ku bantu bari babeshejweho n'uwo mwuga
ntwari umuti ushemeye kugara ajya mu biho de change kuko urazi buzima abarundi barimo muri kino gihe n'ubuzima bugoye cyane n'icyo tuma nibaza ko leta yari kuraba kuntu babe nawe mu biho de change gira ibiganiro bakaraba ingingo bofata yokoroheza bose kuko amabiho de change ni yugagwa abanyagihugu bamwe bamwe bazoba bugaye nyine matagira uburaro n'uburamuko kuko menshi yaratunze abana mu mashuri imiryango itari mike cyona rero abo bantu bagiye mu ibarabara bisubiye inyuma imiryango myinshi n'igihugu cyose kubutunzi bw'igihugu. Urumva nibaza ko na leta bitazokoroherwa mabwo buzima bazaba bagiyemo. Nimba ari leta ikunda abanyagihugu yitaho neza abanyagihugu, nibaza ko bose bakicara hamwe bakaganira bakaraba umuti ushobora gutunganiriza bose.
Ikiganiro ndafise ijambo tukibandanirize kuri Asande Imana ari muri Qatar. Ati leta nisubire kuri iyo ngingo kugira ngo abarundi bari babeshejwe nako kazi babandanye babaho.
Iyo ngingo yo kugaruka ama bureau de change ni ngingo ihora abanyagihugu amahoro mu Kongo. Kongereza ukene mbere igasubiza n'igihugu inyuma kuko ayo ma bureau de change yaratanga amatangi kandi n'umwuga wari utunze abantu n'igihugu benshi cyane cyane ugwaruka n'abagabo bubasa rero gufata ingingo yo kugura ama bureau de change ni ingingo ikomeye rwose yafatiye abanyagihugu kuko leta yafatiye abanyagihugu abari babeshejwe n'ubwo buzima kugira ishanje twagira ingorane ubuzima kugira tutange kandi kazi utarumenyereye biragoye. Rero twasaba leta yuko yogirira abanyagihugu ikigongwe umwe wese afirafisi icyo amenyereye gukora kuko ntibacinye ingingo ziborohereza kugira bakore bisuza amategeko icyo dusaba leta.
Dusubire mu Rwanda, Patrick nawe nyene asaba leta kwisubira ko mu guhagarika iyo ngingo kuko ishobora konona byinshi kurusha ibyo yokiza.
Uravye neza leta yafashe ingingo y'igihutihuti itarikwiye gufatwa. Abantu benshi bari basanzwe babitungiyemo imiryango, hari abari basanzwe babifisemo akazi, ariko leta ibashize mu ibarabara, ibashize mu bukene. Leta n'umuvyeyi w'abarundi bose, leta ikwiye gutunganiriza bose igashakira amaramuko abarundi aho kubashira mu ibarabara no kubicisha ubukene. Iyo ngingo novuga yuko berbe yihuse gufata iyo ngingo yo kuzugara zose, ahubwo barekwiye kuraba izindi nyishu kuko leta ntishobora kunanirwa no gutora inyishu ifasha abarundi igahitamo gufata ingingo yica abarundi, kwicisha inzara abarundi, kuburisha akazi abarundi. Ibyo byose ni ibibazo leta itashoboye kwitaho, ahubwo yitayeho gushira mu ngiro ingingo yo kugara. Iyo rero ni ingingo y'agacamugongo kuri iyo miryango yari isanzwe ifise amaramuko muri izo nzu zo kuvunjishirizamo. Icyo nosaba leta nuko nosaba ahubwo yuko iyo kwisubira ko kuri iyo ngingo yafashe bitewe n'uko leta ari umubyeyi wa bose, ikwiye gutunganiriza abarundi bose ikabashakira uko bakwiye kubaho ikaborohereza mu bikorwa byabo bya buri munsi. Nkasaba yuko rero ahubwo byagaragaje yuko hari abari basanzwe babikora abashize ku gitutu bahitamo kuzifunga aho gutora inyishu irambye. Nasaba leta yuko yokwisubira ko ku ngingo yafashe kugira ngo abantu babone amaramuko bari basanzwe babona muri ako kazi ko kuvunjisha.
Ahani naho ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri uyu wa gatatu kigarukiye, twaganiriye ku vyerekeye ingingo yo kwaka uburenganzira bwo gukora abasanzwe bafise amazu yo kuvunja amafaranga. Ugwaruka gwerekanye ingene iyo ngingo itabashimishije kuko ako kazi gasanzwe gatunze imiryango itari mike. Abandi basavye leta kwisubira ko igahagarika iyo ngingo imbere yuko itangura kuja mu ngiro kuko ishobora gutuma nyabuna hari abaca barenga amategeko mu gukorera mu kinyegero. Tubibutse ko ikiganiro mwariko mugishikizwa na Francine Kanyange, mu buhinga bw'ivyuma hari Martin Keringe ndabadashaka. Murakoze mwese mwaduseze amatwi naho kuri ndisango.
Cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo.